Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ubu ni samwe n'igice z'umugoroba mu Rwanda no mu Burundi. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi. Turi kwa kabiri tariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2015 hano muri studio ya 5 muri kumwe nanjye Edi Rwema
na Fidel Niyongabo. Nanje ndabaramukije ndabahikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uno mugoroba. Kaze neza.
Iyo miti baduha turayironka mugabo twatubura tumudufungura tukatati babamago yagi nitugira intege zo kutakwisumira.
Uwo ni umwe mu babana n'ubwandu butera sida avuga ko nubwo babona imiti bagifite ikibazo gikomeye kijyanye no kutabona indyo nziza. Iyi nkuru kimwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayigarukaho mu kanya gato. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Umuryango urwanya ruswa n'akarengane Transparency International uratangaza ko abantu bagira hafi kuri miliyoni 75 ku mugabane wa Afrika batanze ruswa cyangwa inyoroshyo mu mwaka ushize. Icyegeranyo cyasohowe n'uwo muryango kigaragaza ko Abanyafurika benshi bemeza ko ruswa igenda irushaho kwiyongera. Ku bantu bagira ku 43,000 bo mu bihugu bya Afurika y'Epfo y'ubutayu bwa Sahara, abashakashatsi b'uwo muryango bavuganye nabo 58% bemeza ko ruswa mu bihugu byabo yiyongereye cyane mu gihe cy'amezi 12 ashize. Nubwo benshi mu bakuru b'ibihugu bya Afurika biyamamaza bavuga ko bazarwanya ruswa, icyo kibazo na n'ubu kiracyakomereye ibihugu byinshi. Benshi mu bantu babajijwe nabo bashakashatsi bava mu bihugu 18 bagaragaza ko leta zabo zidakora ibihagije mu kurwanya ruswa. Iyo ruswa ngo yibonekeza cyane mu nzego za leta zirimo inkiko na polisi. Umuryango Transparency International icyakora uvuga ko hari ibihugu bigerageza guhangana n'icyo kibazo birimo Botswana, Burkina Faso, Lesotho na Senegal. Umuyobozi w'uwo muryango Jose Ugaz arasaba ibihugu bya Afrika guhagurukira icyo kibazo kuko ngo akenshi kigira ingaruka mbi ku bakene.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama amenyesha kwihindagurika ry'ibihe ari ikibazo gitegerezwa kwicarigwa muri iki gihe. Ibyo Perezida Obama yabitangarije abamenyesha makuru ku ruhande rw'ikoraniro mpuzamakungu ku ihindagurika ry'ibihe riri kuri ribera i Paris mu Bufaransa, aho abategetsi b'ibihugu byo ku isi bariko bakora kugira bumvikane ku ngingo zitegerezwa gukurikizwa zo gutuma ubushuhe ku isi butiyongera birenga dogere 2 za Celsius. Imbere yaho uno munsi wa kabiri, ibiro vya Perezida wa Amerika Maison Blanche vyatangaje ko amasosiyete 73 yo muri Amerika yemeye gushigikira ingingo kuhindagurika ry'ibihe. Amasosiyete asabwa kugabanya kurunga ikimyuka igiramira ibidukikije ibice 50%. Uno munsi wa kabiri kandi Perezida w'Ubufaransa François Hollande yatangaje ko Ubufaransa buzoha ibihugu vyo muri Afrika imiliyaridi 2,100,000,000 y'amadolari mu kiringo c'imyaka 4 yimirije kugira bishire hamasoko ntanga nguvu atagiramira ibidukikije. Abategetsi b'ibihugu bitari bike bari mwikoranyo mpuzamakungu kuhindagurika ry'ibihe barashigikiye ejo ku munsi wa mbere ingingo yo gukingira amashamba.
Rokma Christian Kabore wigeze kuba ministri w'intebe wa Burkina Faso niwe watorewe kuyobora icyo gihugu. Nkuko tubikesha komisiyo y'igihugu y'amatora, Kabore yatsinze n'amajwi 53%. Umukurikira Zefred Diabre we yabonye amajwi hafi 30%. Kabore abaye perezida wa mbere utowe binyuze mu matora nyuma y'ihirikwa ku butegetsi rya Blaise Compaore wayoboye icyo gihugu kuva mu mwaka w'1987 kugera ahiritswe ku ngufu mu mwaka ushize.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC, amakuru twabateguriye. Indwi imwe inyuma y'uko igihugu cya Turikiya kirashe indege y'ingwano y'igihugu cy'u Burusiya bigatuma haba umwuka mubi hagati y'ibyo bihugu bibiri, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama ariko asaba guhamika uwo mwuka mubi hagati y'ibyo bihugu bibiri no kuja hamwe ku bijanye n'intambara mu gihugu cya Siriya. Perezida Obama avuga ko bafise umwasi umwe akaba ari ISIS. Ivyo Perezida Obama yabishikirije uno munsi wa kabiri inyuma ibiganiro na Perezida wa Turikiya Tayyip Erdogan ku ruhande rw'ikoraniro mpuzamakungu kuhindagurika ry'ibihe riri kuri ribera i Paris mu Bufaransa. Perezida Obama yasubiye kumenyesha ko Amerika ishigikiye igihugu cya Turikiya. Amenyesha ko Amerika ishigikiye uburenganzira bw'igihugu cya Turikiya bwo kwivuna gukingira ikirere n'ubutaka bwacu. Avuga ko biyemeje kuvyerekeye umutekano n'ubwigenge bw'igihugu cya Turikiya.
Polisi ya Kosovo ifatanije niyo mu gihugu cy'Ubutaliyani bataye muri yombi abanye Kosovo baregwa kuba bafite aho bahurira n'umutwe w'iterabwoba wa Islamic State. Abo bantu kandi bararegwa gutera ubwoba umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika Papa Francis na ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Polisi y'Ubutaliyani yavuze ko abo bantu uko ari bane baregwa kandi kwamamaza ibikorwa by'iterabwoba no guhembera urwango rushingiye ku ruhu rw'umuntu. Igikorwa cyo guta muri yombi abo bantu cyakorewe mu Butaliyani ahafatiwe abantu batatu undi umwe we yafatiwe mu gihugu cya Kosovo. Uko ari bane ngo basuraga kenshi urubuga rwamamaza ubutagondwa kuri Facebook. Urwo rubuga rukaba rwarashinzwe n'intagondwa zibarizwa mu gihugu cya Siriya. Igikorwa cyo gufata abo bantu mu Butaliyani cyabaye nyuma y'isakwa ryakozwe mu mijyi ne ariyo Brescia, Padua, Perugia na Vicenza. Uwo muri Kosovo we yafatiwe mu murwa mukuru Pristina araregwa kandi gushakira Islamic State abayoboke.
Perezida w'igihugu cy'Ubushinwa Xi Jinping yashitse mu gihugu cya Zimbabwe no Moscow kabiri mu rugendo rw'iminsi ine mu karere ka Afrika. Urugendo abakurikirana ibintu bavuga ko rugenewe gukomeza imigenderanire mu by'ubutunzi n'umutekano. Yamaze umunsi uno munsi kwa kabiri na mugenzi we w'igihugu cya Zimbabwe Robert Mugabe ku itongo ryiwe hanze y'umugwa mukuru Harare. Bitegekanijwe ko abategetsi babiri batera igikumu ku masezerano atari make. Ubushinwa nicyo gihugu cyo mu mahanga gifise imitahe myinshi cyane muri Zimbabwe, cyane cyane mu bisata bijanye no kubaka amasoko ntanga nguvu no guhanahana makuru. Ubushinwa nicyo gihugu kigura cyane ibidandazwa byo mu gihugu cya Zimbabwe, cyane cyane itabi n'ubutare nk'inzahabu na diyama. Ibihugu byo mu burengero bw'isi byaraziririje ubudandaji n'igihugu cya Zimbabwe mu kwagiriza leta y'icyo gihugu kwityoza agateka kazi na muntu. Avuye muri Zimbabwe, perezida w'Ubushinwa Xi Jinping azoja mu gihugu cya Afrika y'Epfo ku wa gatatu ahazobana n'abategetsi b'icyo gihugu.
Iyi gahunda radio yacu tuyibagezaho buri munsi kuri radio inshuti ya bose FM 48 bice bitatu no kwijwi rya America FM 104 bice bitatu Kigali mu Burundi, twumvikana kuri FM 94 bice 9 na FM 95 bice 2.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com akaburungu com na Facebook kuri adresse VOA radio yacu meno kuri site yacu ari yo we akaburungu radio yacu VOA akaburungu com.
Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, urwanda rwifatanije n'isi mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya icyorezo cya sida. Uyu mwaka urwanda rwihaye insanganyamatsiko igira iti kwirinda no kuvuza abana virusi itera sida. Ministeri y'ubuzima ivuga ko ihangayikishijwe n'umubare w'abana babana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida badafata imiti. Asumta kawo i Kigali adufitiye inkuru irambuye.
Leta y'u Rwanda ivuga ko kugeza ubu abantu bakuru bangana na 84% babona imiti igabanya ubukana bw'agakoko gatera sida, ariko Ministeri y'ubuzima ikavuga ko muri iki gihe ihangayikishijwe n'umubare w'abana 18,000 bakwiye kuba bafata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida, ariko iyo miti igahabwa kimwe cya kabiri cy'abo bana gusa. Ubwo hatangizwaga ubukangurambaga mu kwirinda icyorezo cya sida, Ministeri y'ubuzima ivuga ko igiye kumara igihe kigera ku mwaka ikangurira abakiri bato kwipimisha virusi itera sida ndetse no gufata imiti neza ko bayisanganye. Dr. Muhimpundu Ribaka ushinzwe ubuvuzi bw'indwara ya sida muri Ministeri y'ubuzima avuga ko kudaha abana imiti igabanya ubukana bwa sida ari ukubicira amahirwe.
Ikibazo gikomeye ni uko dusaba ko ababyeyi batuzanira abana tukaba bakapimwa abafite virusi itera sida tukabashyira muri gahunda tukabaha imiti. Abana bafite virusi itera sida iyo avuye ku gihe ni umwana nkundi, ni umunyarwanda nkundi. Igihe cye cyo kubaho ni kimwe nk'icy'abanyarwanda. Kenshi n'impamvu mbye atabyumva ni urukundo akunda umwana we cyangwa se ubujiji. Aba ati sinshaka kumenya ko umwana wanjye afite virusi. Akibagirwa ko kutabimenya ntabwo bizatuma ya virusi ihagarara. Ku rubyiruko kenshi harimo urubyiruko narwo rudashaka kwemera, ntabwo bashaka kwemera ko agomba kuba afite virusi itera sida.
Ministeri y'ubuzima ivuga ko yashyizeho ingamba zo korohereza urubyiruko kubona imisobanuro ku ndwara ya sida. Hashyizweho amasaha yihariye urubyiruko rwakirirwaho kwa muganga kuko abenshi badakunda kwivanga n'abantu bakuru. Iyi ministeri irateganya kujya urubyiruko rubana ko gatera sida imiti banywa mu gihe cy'igihembwe kugira ngo babashe gufasha abafite virusi itera sida biga baba mu bigo by'amashuri. Leta y'u Rwanda irateganya kandi mu gihe cya vuba guhindura uburyo ihimita abana gakoko gatera sida. Uyu ni umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'Ubuzima mu Rwanda, Dr. Patrick Ndimubanzi.
Ubundi abantu bose bafite ubwandu bwa sida ntago bahitaga batangira imiti, bategerezaga abasirikare babo bakagabanuka bakaba bakeye. Ariko ubu ngubu ukuntu isi ishaka kubihindura, nuko buri wese wanduye niyo abasirikare baba bataragabanuka yahita atangira imiti. Ibi ngibyo rero akaba ari ibintu abantu bagikomeza kuganiraho kugira ngo bizakorwe.
Abakiri bato bagize ibyago byo kwandura virusi itera sida baracyahura n'ingorane zo guhabwa kato na bagenzi babo mu gihe bari ku ishuri. Iyi niyo ntandaro ya bamwe batigaragaza ngo babashe guhabwa imiti.
Hari igihe babafata bakabakubita, atuyeho naguru wacu ngo urarwaye ngo urwaye sida ushobora kuzayiduteza binyujijwe mu rwembe, akaba ari ngombwa ko babamagana gutyo. Baba barireka isahani imwe ntibaba aribo yobongera kuriraho, bakaba bayabo igikombe cyabo ifurusheti yabo.
Kugeza ubu ababyeyi ntibaragira imbaraga zo kubwiza abana babo kuri mu gihe banduye agakoko gatera sida, cyane cyane baba baravukanye iyi virusi. Ugize ubutwari atangiza umwana w'imiti atamubwiye impamvu amuha imiti umunsi ku munsi. Aba ni bamwe mu babyeyi baganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Umwana arajya azambaza ati se ibi binini ko mbinywa, mama ibi binini mora mbinywa bivura iki? Ugasanga umubyeyi agize ahuye n'icyo kibazo cy'ukuntu yakiregura ku mwana.
Warabizi niyo turi mu bantu umwicira ijisho akamenya icyo umubwiye, tugahita tugenda mu nzu nkajya kumuha imiti.
Guha imiti umwana ya buri munsi itavaho ntiyaje kukubaza ati ni ibiki mu mabu rya buri munsi? Ndwaye iki?
Ntago ajya akunda kubimbaza, ariko nyine ajya akunda kumbwira ngo ariko ngo kumpa imiti ngo ndarwaye. Ntinturarwaye.
Ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko mu myaka icumi ishize abanyarwanda 3% aribo bari bafite ubwandu bw'agakoko gatera sida. Mu mijyi habarirwa abangana na 7.5%, naho mu cyaro bakaba 2.3%. Ku isi yose miliyoni 3,200,000 z'abana bari munsi y'imyaka 18 bafite ubwandu bw'agakoko gatera sida. Umunsi wo kuzirikana ku ndwara ya sida mu Rwanda wabanjirijwe n'igikorwa cyo gukangurira abakiri bato kumenya ububi bw'iyo ndwara no kurushaho kwipimisha ngo bamenye aho bahagaze. I Kigali hanabaye umuhango wo gupima umuntu wese wari witabiriye uyu munsi, ndetse agahita ahabwa n'igisubizo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Tukivuga ku byerekeye umunsi wahariwe sida ku isi, ku byerekeye Burundi gisata cya leta kijeje kurwanya umugera wa sida mu ntara ya Kirundo, barashimira ko murantunga umurindi wo kwandura umugera wa sida wagabanutse. Ariko abagendana umugera wa sida bavuga ko bishika bagahagarika umuti kubera bawushira mu ndansa, mu gihe ishyirahamwe PAM ryagabanije abaronswa izo mfungurwa. Ishyirahamwe ry'abagendana umugera wa sida RPB Plus basaba ishyirahamwe PAM kongereza imfungurwa z'abazironswa. Inkuru tugezwaho na Jean Bosco Ndarurinze.
Seperes Kirundo ishami ry'igisata cya leta kijejwe kurwanya umugera wa sida Seneles kirishimira cyane ko umurindi wo kwandura sida wagabanutse cyane mu ntara ya Kirundo, bafatira ku bushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'2007. Leonidas Ndayishimiye arongoye Seperes Kirundo.
Baravuga yuko mu ntara ya Kirundo baravye ibitigirizo bipimishije basanga baranduye bashikana bice birenga 4%. Icyo gihe mbere bavuga yuko ari ntarigira kabiri havuyemo meri ya Bujumbura. Icyo gihe rero ibikorwa twarabibandanije kwigisha abantu kwikingira, kwirinda. Mu nyuma rero ndabona kumenga hariho ikintu cyahindutse shushingi cy'ingendo cy'inyifato, abantu barashoboye kwifata biraboneka mu biharuro, kuko ubu tugeze ku bice kimwe igice kimwe n'ibice 2%. Urumva ko byagabanutse ibice 3% byose.
Mu ishyirahamwe ry'abagendana umugera wa sida RPP Plus baremeza ko imiti iboneka neza. Abo baserukira yamara bavuga ko bafise ibibazo byo kubura ico bafungura bari kuri iyo miti.
Nta kintu kibe kiboneka. Turamaze nk'imyaka mbere nk'icumi mbere atacyo nakimwe turonka. Twibereye aho konyene, imiti tuyifata konyene. Umuntu nyene yabona nyene byase kwa wufata kubera utuntu yabuze twajya akamuhagira kanyene wihoza.
Birashika mu gahagarika imiti kubera wabuze ico.
Yero no ufashe ko inzara ishaka kwica uwo ushaka gutevagaza nyene ugaca mu nyene mu mutwe nyene birasa nyene ukaca. Zakoza kufata ku mugoroba arukora utuntu ta.
Iyo miti baduha turayironka mugabo twatubura tumuntu dufungura tukatatu baba magoyaji nitugira intege zo kuza kwisumira tatugoma ngaho rero
gucingero ni kibazo kuri abo bakenyezi birimizi bavuga ko ari ba magoyagi
ga gucingero genda gucingero ucubura imitsi ajya amasaha baducura saha 7 saha 8 biranka yiko tuyageza bakaduhigice wabuzi intege rero ugatasaha 4 bace baguha kace gatahirako akamukaza gusoma nyina karoga toyi nimbara gafugira gako mu mwana kabara ko nyene
umuntu nyene ashora kwirwa no mwana ashora kwirwa tariye namuntu nyene mafara ashikirwa tariye bikarega guhora mu gitondo bizashimana gatatakira nashira mu kano
mu runani rw'abagendana umugira wa sida RBP plus bati kuba imiti iboneka ni vyiza cyane yamara yo nyene ntihagije Pierre Claver Nkunzimana numuhuza bikogwa mu runani RPP plus mu Kirundo
muraze ku mu Kirundo hahahwinduruzuba pamu yahora ikora ikigwa cyo gufasha abagenda numugera wa sida mu kubafungurira ubu nyaragabanye igitigirisha abantu iragabanura n'agaseke yahora itangije no vuga donc recantite ugasanga n'indo cyane ibyo bicuruzo bituma abantu amagara yabasubira inyuma kandi ugasanga biratakaza ivyizigiro hanyuma ariho nama nibikorwa byo kwiteza imbere nk'ibi bya ama ifite kwita les activités antisi revenu vivjare socio professionnelle ubyo kwigisha imyuga karesenese aho bifasha ku bantu bamwe ariko ubunye ntibigikogwa bice bituma rero ubukene bwo mabuzi ukasanga umutonyi ntushobe gukora
arangiza saba ishira hamwe pamu kongereza ifungurwa n'abazihabwa mu kigo cabagendana umugera wa sida INSS kimwe mu bibanza bitoregwamo izo mfungurwa bavuga ko ari kibazo kigaragara ku banywanyi babo Jean Bosco niyo nkuru ajejwe ivyimibano muri iryo shira hamwe
sinovuga ngo byifashe nabi cyane ariko haragahaze tubironsa turavye igitigirica bagendana mu gara wa sida basanzwe bari ku miti yo gupfufahaza tubironsa igitigiri baduha igitigiri badusaba ni bake cyane
Leonidas ndayishimiye arongoye CPRS Kirundo ishami rya CNRS igisata cya leta cyo kugwanya sida arico gikorana na PAMU mu kugena abaronswa izo mfungurwa bati PAMU ikoresha ibipimo kuko abari ku miti bose atari bamahwera
igituma bavuga ko vyagabanutse nuko bitagihabwa bose bihabwa abari ku muti bagenda mu gira wa sida bari ku muti wa ARV mugabo nabo nyene hari ibipimo ikogwa kugira ngo bagushire ku rutonde rw'abazorongwa ivyo bifungurwa
mu ntara ya Kirundo umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya sida wahimbarijwe ku mugwa mukuru wa komine Vumbi hagendewe ivuriro ry'ababikira riri ku mutumba wa Gasura risanzwe ariryo rya mbere mu ntara ya Kirundo rifasha abagendana umugera wa sida benshi mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Gratis bya Amerika i Washington DC Imodoka ikoresha umuyaga nkuba aho gukoresha ibitoro ni kimwe mu nyishu z'ibibazo bijanye n'ihindagurika ry'ibihe biterwa n'imyuka irungikwa mu kirere harimo imyuka y'imodoka bivugwa ko abahinga mu by'ibidukikije aho bari mu nama ya 21 ku ihindagurika ry'ibihe bimwe mu bihugu biteye imbere byaratanguye kwijukira izo modoka yamara muri Afrika ari naho ingaruka mbi zitewe n'ihindagurika ry'ibihe zibonekeza biracagoye ko iyo modoka ikoreshwa kubera ikibazo cy'umuyaga nkuba n'ubukene n'inkuru y'umumenyeshamakuru wacu Diane Ninini hazwe
Imam Mashirahamwe afati ya mbere mu guhingura iyo miduga ikoreshwa umuyaga nkuba Alliance Nissan Renault emenyesha yuko iyo miduga bisaba hagati y'iminota 30 n'amasaha 6 kugira ngo yuzuze umucanwa ushobora gutuma umudugu ugenda ibirometero 240 ubwo bwoko bw'imiduga bugugwa amafaranga y'abanyaburaya ari hagati y'13,000 n'15,000 ni kuvuga amafaranga y'amarundi ari hagati y'imiliyoni 24 na 27 nta kinini iyo modoka itandukaniye ko n'izikoresha igitoro canka mazutu uretse ko hambavu yukubahiriza ibidukikije ikoresha umuyaga nkuba atandura iteri iri kwiragenda Charles Deloire ayikoresha nka taxi yayintembereje mu minota 2
voilà ce que vous entendez
iyo muyakije ngibivyo mwumva ipad de bruit aha iratanguye kugenda
sans essence
les vitesses c'est comme des autres
c'est comme une voiture automatique
Ibice 99% kwijana vy'imiduga imaze gukorwa n'ishirahamwe Alliance Nissan Renault kuva mu mwaka w'2010 vyaguzwe n'ababa mu bihugu vya Buraya ni mu gihe umufasoni Aline Henrich ajeje guhanahana amakuru muri iryo shirahamwe amenyesha yuko atabaratangura gushora cane iyo miduga muri Afrika Kugera ino saha tumaze kudandaza imiduga irenga 280 idakoresha igitoro nta soko turaronka ariko muri Afrika. Alexi Nimubona arongoye umugambi w'igihugu cy'u Burundi ujeje gufasha abanyagihugu kwikingira ingaruka mbi zitegwa n'ihindagurika ry'ibihe, ahayemeza kamaro k'umudugu tanwa igitoro mu kugabanya ihindagurika ry'ibihe.
Biraboneka rero yuko izo modoka ari ikintu cyiza cyane kuko ajye imiduga igendagenda rarekura ibyotsi kubera ibiri kwirakoresha karubira to bita gaz carbonic. Isigura rero yuko ari miduga itafise ne contribution nimwe mu bijanye no kurungika ivyuka mu kirere bituma haba ihindagurika ry'ibihe.
Naho biruko bamwe mu bava mu karere ka Afrika y'ubuseruko babona ko intambamizi kiri nyinshi kugira ngo iyo miduga itangure gukoreshwa muri ako karere. Robert Baila aturuka mu gihugu cy'u Buganda.
It is good to have such innovations like understanding.
Ni byiza kuronka ubuhinga nk'ubwo, ariko turakeneye kubanza gutahura urugero ibihugu bitandukanye bigeze ko mu butunzi. Ibihugu byinshi bikiri mu nzira y'iterambere bikoresha umuyaga nkuba muke cyane gose kuko atanuwo basanzwe bafise. Ntanga karorero k'ibihugu bya Afrika usanga umuyaga nkuba bafise udashobora no kuboneka mu mice yose y'igihugu. Raba nk'amahinguriro ari mu bihugu bigize umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko usanga adafise umuyaga nkuba ukwiye guhingura. Yokura he wo gushira mu modoka.
How will the region find an electric car feasible?
Mugihe kuri no wa mbere abakuru b'ibihugu batari bake batanze icizere cy'uko ikibazo cindagurika gy'ibihe kigiye guhagurukirwa. Umukuru w'igihugu cy'u Faransa François Hollande yahamagariye bagenzi biwe gufata mu mugongo ibihugu biri mu nzira y'iterambere usanga bigifise ingorane y'umuyaga nkuba.
Pour résoudre la crise climatique, je vous le dis franchement.
Kugira ikibazo cindagurika gy'ibihe gitorega umuti ndababwije ukuri. Amajambo yerekanisha akajya bamwe n'abandi ntakwiye. Ibihugu bikenye bitegerezwa gushigikirwa biboneka kugira ngo bihangane n'ihindagurika ry'ibihe. Birihuta ko turaba ingene iterambere ry'ubuhinga bwa none rishwara muri ivyo bihugu vyose, na cane cane mu gufasha mu bisata vy'umuyaga nkuba kwiyunguruza ibidukikije vyubahirijwe, na cane cane muri Afrika. Tuzaba dutanze ubumenyi, dutanze n'iterambere.
C'est la connaissance, c'est le développement.
Bimwe mu bihugu biteye imbere biriko bikurikirana ino nama ya 21 kuhindagurika ry'ibihe byavuze ko bimaze kugabanya ivyuka birungika mu kirere bivuye kukungene abanyagihugu bavyo biyunguruza. Aha twovuga nk'igihugu ca Denmark, aho ibice 40% vy'ababa muri ico gihugu biyunguruza bakoresheje amakinga. Paris mu Faransa, Diane Ninahazwe, Ijwi rya Amerika.
Arakoze cyane Diane Ninina Hazwe. Amakuru atugezeho nonaha ava mu Burundi nuko habaye igitero cya grenade ku isoko ryo mu Gatumba. Amakuru tugezweho n'abanyamakuru bacu baraho mu Burundi bavuga ko abantu babiri bashobora kuba bahasize ubuzima. Iyi nkuru turaza kwigarukaho mu makuru yacu ataha. Mu gihe ipari mu Bufaransa hakomeje inama mpuzamahanga yiga ku bibazo bituruka ku mihindagurikire y'ibihe, i Kigali mu Rwanda naho hateraniye indi nama mpuzamahanga y'inzobere mu kubungabunga umutungo kamere. Izo nzobere zo mu karere zirarebera hamwe uburyo zabungabunga umutungo kamere aho uherereye hose, ariko bikarushaho kugirira akamaro abaturage ba rubanda rugufi. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa.
Izo nzobere zihuriye ku miryango itare ya leta, societe civile, nizo mu bihugu by'u Rwanda, Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Uganda, zireba uburyo burambye bwo gucunga imitungo kamere n'amategeko abigenga mu karere. Aba barungurana ibitekerezo kandi ku buryo iyo mitungo kamere yakwinjizwa mu ngengo z'imari z'ibihugu bikarushaho guteza imbere abaturage, ndetse n'uburyo burambye bwo kurushaho gukorera hamwe bahuza n'intego z'umuryango w'abibumbye. Abateraniye muri iyi nama i Kigali badutangarije ko icyo bagambiriye kuruta ari ukubungabunga umutungo kamere ku buryo bwa kimwuga ukarushaho kugirira akamaro abawuturiye. Bwana Serge Nsengimana akuriye ishyirahamwe rirengera ibidukikije mu Rwanda, ASNR, Association pour la Conservation de la Nature au Rwanda.
Dufashe nk'urugero rwa petrol irimo ivumburwa nk'aho byatangiye nko muri za Nigeria, usanga ahanini amasosiyete ariyo abafite inyungu akirengagiza abaturage babaho, hakazamo kubimura nta kintu babahaye, ugasanga babaye abakene nk'aho bakagombye gukira ahubwo kubera umutungo kamere babanye nawo babana nawo. Niyo mpamvu rero twatangiye hakiri kare kugira ngo dukore ubuvugizi.
Ibyo bavuga byo kuba baturiye hari imitungo kamere ibihugu bifata nk'isoko y'ubukungu bwabyo, ariko ugasanga rubanda rugufi nta nyungu mu buryo bwa nyabwo mu Rwanda sibishya. Twasuye umurenge wa Nyarusange muhanga hacukurwa amabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa gasegereti. Byonyine no kubona umuhanda kugeza ku kirombe bibari ihurizo rikomeye.
Ni ukuvuga ngo iyo abari kuhakora haba hakorerwa amakampani, ayo makampani niyo yiyungukira. Twebwe banyakabyizi babahemba duke. Noneho bene kujya gucuruza nibo biyungukira bakabasha gukora bya bikorwa byiza.
Nakumvikana n'abarwiyemeza mirimo ngo ababikora babashe kuba babaha amafaranga menshi.
Ubwo bwumvikane kubera ko ari ukubura ukugira urabwemera nawe wabyiboneye kuko iryo terambere ntabwo inzu nziza ibasha kuhaboneka.
Bwana Sirire Muhongi amafukuru ushinzwe ubukerarugendo no kubungabunga ibidukishije muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku ruhande rwa province ya Nord Kivu arahamagarira bagenzi be mu karere guhuriza hamwe ibyo bakora mu nyungu z'akarere kose ndetse no hanze yako.
En effet, personne parmi nous n'a décidé que le Rwanda, le Burundi, l'Uganda et la République démocratique du Congo soient des pays frontaliers.
Nta numwe muri twahisemo ku bihugu by'u Rwanda, Burundi, Uganda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byakwisanga bituranye. Birazwe ni ku bushake bw'Imana. Tugomba rero gusigasira birambya ku karere kugira ngo dufatanyirize hamwe mu rwego rw'imikoranire yeruye iciye mu mucyo, tugamije gucunga mu buryo burambye ndengamipaka imitungo kamere yacu. Ibi bikeneye gushyira mu gaciro ubumenyi bwacu muri tekinike, ubunararibonye n'ubuzobere ku nyungu z'akarere. Ni muri urwo rwego imitungo yacu izagira akamaro atari ku baturage bacu gusa, ahubwo no ku iterambere ry'akarere ndetse n'isi yose.
Mais aussi au développement de la sous-région et du monde entier.
Inama ihuriranye n'indi mpuzamahanga iri kubera mu Bufaransa ku nshuro ya 21 yiga ku bibazo bishingiye ku mihindagurikire y'ikirere. Kuri Madame Frederic Deman, ambasaderi w'Ubuholandi mu Rwanda, kimwe mu bihugu bitera inkunga imishinga yo kubungabunga ibidukikije, nawe arasaba gukoranira hamwe bagamije iterambere ry'akarere kuri ejo hazaza. Yemeranya bidasubirwaho n'uruhande ubutegetsi bw'u Rwanda buhagazeho ku ngingo yo kubungabunga ibidukikije. Ambasaderi Deman asanga inama nk'iyi z'igihe.
Future generations have a right to live in green environments and it's our
bo murungano ruzaza bafite uburenganzira bwo kuba ahantu heza kandi ni inshingano zacu kubitangira. None nshobora kwemeranya nabyo mbikuye ku mutima kandi nkemeza ko nka leta y'Ubuholandi icyo dushyize imbere ari ukubungabunga ibidukikije no kugabanya ibyatera imihindagurikire y'ikirere. Ndatekereza ko ari byiza cyane kuba twahuriye hano mu gihe Paris naho inama irimbanije. Twizera ko hazavamo imyanzuro ishimishije.
Hopefully very important decisions will be taken.
Ambasaderi Deman agikomoza kuri COP21 mu Bufaransa. Twamubajije niba hari itandukaniro yiteza afatiye ku nama 20 zabanje.
We can wait a little bit, but there have been new.
Dushobora kuba dutegereje gato, ariko habayeho inyigo nshya ku bushyuhe bukabije kandi biragaragara ko tutakomeza gutegereza. Ibikorwa byihuse birakenewe kandi ndatekereza ko abategetsi ku isi babibona. Reka tubizengere bizabe byiza. Twitege ko hazaboneka umusaruro mwiza kuri COP21.
For a very good outcome of COP21.
Iyi nama imara iminsi ibiri zibanda hanini ku mitungo kamere yo mu karere k'ibiyaga bigari, irimo igaragara mu biyaga, amashyamba asanzwe, amapariki n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Abayiteraniyemo hano i Kigali baravuga ko bari kungurana ibitekerezo umunota ku wundi n'abari Paris mu Bufaransa ku bibazo bishingiye ku mihindagurikire y'ikirere, bareba icyagirira akamaro abatuye isi. Ariko bagira ubusa, Ijwi ry'Amerika i Kigali.
Incamake y'amakuru mbere yo gusezerana. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama amenyesha kwihindagurika ry'ibihe ari ikibazo gitegerezwa kwicarirwa muri iki gihe.
Umuryango urwanya ruswa n'akarengane Transparency International uratangaza ko abantu bagira hafi kuri miliyoni 75 ku mugabane wa Afurika batanze ruswa cyangwa inyoroshyo mu mwaka ushize.
Indwi imwe inyuma y'uko igihugu cya Turikiya kirashe indege y'ingwano y'Uburusiya bigatuma haba umwuka mubi hagati y'ibyo bihugu bibiri. Perezida Barack Obama ariko asaba uguhwamika uwo mwuka mubi hagati y'ibyo bihugu bibiri. Nshuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha niyo bigarukiye. Tuboneyeho akanya ko gushimira Engineer Peter Handley yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na Ornella Baganizi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Kuri mikoma ari kumwe nanje Fidene Yongabo.
Nanje Edir Rwema. Mugire umugoroba mwiza.
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.